muri amashyirahamwe hamwe ry'abarundi rigiteka ubu rikorera mu buhungiro abivuga afatiye kuvyo abashingwamanza ba Florian Irangabiye batangishanije kuvuga kuba mu ntango z'urubanza ko yagirijwe hafatiwe kuvyo yemejwe n'inzego zipereleza kugahato igihe yahagarikwa ayo mashyirahamwe avuga ko igumizwa ry'igihano cy'imyaka 10 kumenyesha makuru Irangabiye ariho nyangwa rikomeye ry'uburenganzira bwiwe hamwe n'ubwo kumenyesha makuru n'umwidegembyo wo gushikiriza ivyumviro mu Burundi Hashen Nicholson umushakashatsi yakora ku bibazo by'Uburundi n'u Rwanda muri Amnesty International yabwijwe ijwi ry'Amerika kuri uyu wa kabiri ko bazokomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo Irangabiye arekurwe
Amnesty International a été profondément déçu par la décision de la Cour.
Amnesty International yarababajwe cyane n'ingingo ya Senari na Nyuzwa yo kwanga gusambura urubanza rwa Florian Irangabiye hamwe no gusubira kwemeza igihano cy'umunyororo w'imyaka 10. Icyo gihano niho nyanga y'uburenganzira bwiwe bwo gushikiriza ivyumviro. Ni kimwe mu bihano byo guhasha abavuga ibitagenda neza mu Burundi. Turi kumwe n'amashirahamwe dukorana nk'uko twamye n'ubu dusaba ko arekurwa vuba takirinze gusabwa
urwandiko rw'urubanza ijwi ry'Amerika ryabonye kandi rwemezwa na bamwe mu begereye uru rubanza rwerekana ko urubanza rwa Irangabiye muri sentare nta inyuzwa rwaciwe mu ntahe yo kwa 13 maze rumenyesha umuburanyi nyuma y'iminsi ibiri iyo sentare yagumijeho igihano cy'imyaka 10 cyari cyemejwe na sentare isubiramo imanza ya Mukaza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuwa kabiri kwa gatanu 2023 wari umunsi umwe imbere yuko hahimbazwa umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha makuru iyo sentare nayo yari yemeje urwari rwaciwe imbere yaho na sentare nkuru ya Mukaza Florian Irangabiye mu byo yagirijwe harimo gukorana n'imirwi y'abarwanya ubutegetsi bwa Gitega uguhungabanya umutekano w'igihugu no kunerekera u Rwanda yabamwo imyaka irenga indwi imbere yo guhagarikwa mu kwa munani 2022 Anshan niko yagize umukuru wa Gitega avuga ko atacha mutangaje cyane kubona uwomenyesha makuru umukenyezi agumizwa kw'ico gihano
muri Gitega byaratubabaje aha naho nta n'igitangaje kirimo kuko kuva Florian Irangabiye ahagaritswe akapfungwa byaribonekeje ko ari urubanza rwa politiki hanyuma naho imanza za politiki ntizitorerwa inyishu mu butungane abamuhagaritse nibo bazomurekura birazwi neza ko ubutungane atacyo bishoboye anacyo gituma mu ishami ry'iteka ntacyo twavuga ngo dusabe ubutungane gusa icyo dushobora gusaba nuko twosaba leta y'u Burundi yuko yo kwikubita agashi ikarekura umfaso ndi umujournaliste agasubira ku mirimo yiwe
Ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira uburenganzira bw'amenyeshamakuru risi cya New York muri Amerika CPJ naryo riri mu yamye asaba ko Florian Irangabiye arekurwa muzoki mumo ariserukira munsi ya Sahara na siba kwibutsa ibi bikurikira
Kwibukanye kwifungwa giwe byaranzwe no tunenge twinshi yafunzwe gihe kinini imbere yo gucirwa urubanza twovyita ifungwa idakurikije amategeko tubishize hamwe nuko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa
Ekana niko yagize atwara igiteka yemeza kwishyirahamwe giwe ritazohengeshanya kubwira afasha leta y'u Burundi kwifungwa rya Florian Irangabiye ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu rikwiye kwiyamirizwa kugeza leta igondojwe
mu kubana dusigurira amakungu na cyane cyane basanzwe bafasha u Burundi ko boraba neza ibigenderanire bafitaniye n'ubwo butegetsi bufungira abantu busa na cyane cyane uvuga duhereye kubasanzwe bafasha u Burundi
Florian Irangabiye akorera radio yitwa igicaniro yavukiye mu buhungiro mu mategeko y'u Burundi Florian Irangabiye asigaranye amahirwe amwe rudende ukuronswa ikigongwe n'umukuru w'igihugu kuvageze ku butegetsi president Ndayishimiye aramaze gukoresha icyo kigongwe kubamenyesha makuru Eloge Urikaneza ijwi rya Amerika